Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Bukavu, kuri uyu wa kane habaye imyigaragambyo kwamagana u Rwanda n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Abigaragambya barabishinja ubufatanyacyaha n'inyeshyamba za M23. Benshi mu baturage batuye muri santire ya Sake muri Kivu ya Ruguru barahunze, hasigara gusa abiyemeje gufasha ingabo za leta.
Mimi niko Sake,
ngewe ndiye ni Sake, kandi ntabwo nzahava niyo byagenda bite. Intambara iri kuba, ariko iki gihugu ntabwo twese twagihunga.
Umwe mu baturage ba Sake, bamwe mu banyarwanda batuye muri Canada baravuga ko iperereza rikorwa ku mupolisi wahaye amabanga leta y'u Rwanda rizatuma bagira gahenge.
Kuba ibingi bibimenyekanye turibwira ko noneho Canada, leta ya Canada ifata bikomeye nyine
David Himbara wahoze ari umunyamabanga wihariye wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Edi Rwema.
Hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa kane habaye imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Abigaragambya barabishinja ubufatanyacyaha n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo hakozwe urugendo rusaba kubohora ibice byafashwe n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu ya Ruguru, nkuko byemezwa n'abanyamakuru b'ibiro ntara makuru by'Abafaransa AFP. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bafata uduce dutandukanye mu mirwano bahanganyemo n'ingabo za leta FARDC n'imitwe itandukanye izifasha. Iyo mirwano muri iyi minsi irabera hafi y'umujyi wa Goma. Adrien Zawadi, perezida wa societe civile muri Kivu y'Epfo, yasabye ko ibyo bitero bihagarara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'Uburayi na Amerika bivuga ko u Rwanda rushyigikiye inyeshyamba za M23 mu rwego rwo gushaka uko rwagira ijambo ku mutungo kamere urangwa muri ako gace. U Rwanda rurabihakana. Abigaragambya basabaga ko Kongo ifunga imipaka yayo n'u Rwanda na Uganda, nayo bashinja gufasha M23. Hari n'abandi basabye ko Kongo ica umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza, bashinja gukorana n'u Rwanda. Kuri uyu wa kane, ibiro bikuru by'ingabo za Uganda byamaganye amakuru avuga ko icyo gihugu gifite abasirikare muri Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Ahandi habereye imyigaragambyo ni Kisangani mu ntara ya Chopo, ahaho abigaragambya basabye Kongo gutera u Rwanda. Inama y'igihugu ishinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga muri Senegal yasheshe icyemezo gisubika amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga kuba mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri. Icyemezo gisubika amatora cyari cyatangajwe na perezida Macky Sall, cyatumye abaturage bigabiza imihanda hirya no hino mu gihugu bamagana iryo subika. Perezida Sall yari yatangaje ko ayo matora azaba hagati mu kwezi kwa 12. Inteko ishinga amategeko nyuma yaje kwemeza ko azaba tariki ya 15 y'ukwezi kwa 12. Inama yanasheshe iteka rya perezida ryo ku itariki ya 3 z'uku kwezi ryahinduye ingengabihe y'amatora, mu gihe hari hasigaye ibyumweru bitatu gusa ngo abe. Yanavuze ko kuri ubu amatora adashobora kuba nk'uko byari biteganijwe, isaba inzego zibishinzwe gutegura amatora byihutirwa. Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken aremeza ko hakiri amahirwe ku masezerano yo gutanga agahenge no guhererekanya abagizwe ingwate hagati ya Israheli n'umutwe wa Hamasi. Abahuza ku mpande zombi i Cairo muri Misiri bakomeje kugerageza gukora ibishoboka kugira ngo ako gahenge no guhagarika imirwano bigerweho mbere y'uko Israheli itangiza ibitero mu mujyi wa Rafa uri mu majyepfo ya Gaza. Rafa ni umujyi muri iki gihe ucumbikiye Abanyapalestine bahunze imirwano bagera hafi kuri miliyoni imwe n'igice. Mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Edi Rama, minisitiri w'intebe wa Albania mu mujyi wa Tirana, minisitiri Blinken yagize ati, twese nibyo duhanze amaso kandi ndizera ko bishoboka. Blinken yakomeje avuga ko biyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku masezerano yumvikanyweho n'impande zombi. Tukivuga ku makuru yo mu burasirazuba bwo hagati, President Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil yamaganye intambara hagati ya Israel na Hamas mu ntara ya Gaza mucyo yise ko ari igihano rusange ku batuye iyo ntara. Yabivuze ubwo yari amaze guhura na mugenzi wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi i Cairo. Lula yagejeje ijambo ku nama ihuje ibihugu bigize umuryango w'Abarabu baganira kuri Palestine imaze amezi agera kuri ane yibasiwe n'intambara. Mu ijambo rye, Perezida Lula yasabye ko iyi ntambara yavuze ko itesha agaciro ikiremwa muntu ikwiye guhita ihagarara. Yagaragaje ko ikirimo gukorwa ari uguhana abantu bose ikivunga. Mu ijambo yagejeje ku muryango w'Abarabu, Lula yagize ati, "Nta mahoro ashobora kubaho hatarabaho igihugu cya Palestina cyumvikanyweho kandi cyemewe ku rwego mpuzamahanga, harimo akarere ka Gaza na Cisjordania na Yerusalemu y'Iburasirazuba nk'umurwa mukuru wacyo." Ikinyamakuru The Washington Post cyandikirwa muri Amerika cyatangaje ko ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hamwe n'itsinda rito ry'ibihugu by'Abarabu barimo gukora kuri gahunda y'amahoro ikubiyemo igihe ntarengwa cyo gushyiraho igihugu cya Palestina. Ariko iki cyifuzo cyahise cyamaganwa na Minisitiri w'Umutekano w'igihugu cya Israel Itamar Ben-Gvir na Minisitiri w'Imari Bezalel Smotrich.
Urakoze Edirwema, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.tv.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ibiro by'insigarira y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha byashyiriweho u Rwanda biri Kigali biratangaza ko bizafunga mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Greffier w'ibyo biro Abubakar Retambadu yabwiye Radio Ubufaransa RFI ko nyuma y'ihagarikwa ry'urubanza rwa Felicien Kabuga nta anketi zigikorwa, agasanga nta mpamvu yo gukomeza kugira ibiro i Kigali. Abandi Banyarwanda bagishakishwa nibaboneka bazahabwa ubutabera bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwa Canada bwatangiye gukora kuva mu cyumweru gishize iperereza ku mupolisi wa Canada witwa Elinda Tuje ukomoka mu Rwanda, bumukekaho kwibira Leta y'u Rwanda amabanga ya polisi ya Canada. Bamwe mu Banyarwanda baba muri Canada baravuga ko bishobora kubaha gahenge. David Himbara wahoze ari umunyamabanga bihari wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aravuga uko yabyakiriye.
Nabyakiriye neza cyane kuko ibi bintu duhora tubwira Leta ya Canada ko na polisi ko badukurikirana bakaduha intimidation n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hari nubwo na kesi yanjye yabaye investigated,
yakozweho iperereza,
ariko polisi yanga gutanga result ya investigation yabo. None rero kubera kuba ibingibi bimenyekanye, turibwira ko noneho Canada, Leta ya Canada ifata nk'ibintu bikomeye nyine ikabihagarika bakaduhabaho.
Kuba polisi ya Canada yarakoze iperereza kugira ngo imenye niba hari abakugendaho ariko ntigire ikitangaza, ubona byaratewe n'iki?
Uko babisobanuye baravuze ngo investigation iracyariho, ngo nyine ntabwo bashobora kumpa details zayo kuko biracyari confidential, ngo nibarangize investigations ibwo bazabimpa. Ariko rero iyo Leta yabo yabayimpaye muri 2019 kandi ubu ngubu ziri muri 2024.
Ni ukuvuga ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2024 hashize hafi imyaka itanu ntacyo baragusubiza.
Ntacyo baransubiza. So rero kuba rero ibingibi byasohotse biradufasha nyine kuko birerekana ko ibyo tuvuga ari byo ko leta ya Canada none igomba kubifatanya seriously ikabihagarika.
Ariko se muri icyo gihe bakoraga iperereza hari uburyo bashyizeho ubwo kurinda umutekano wawe? Wigeze ubisaba?
Nigeze mbisaba ubwa mbere nkiva mu Rwanda nkasubira Canada. Leta iriho niyabyumvaga cyane impana protection, ariko nyuma nagiye South Africa South Africa ngarutse Canada nsanga leta barahindushe niyingiyi ya Prime Minister Trudeau bo nibyo bari barampaye. Iriya leta ya mbere yari yampaye bazivanaho kuko usanga bafite ubushuti n'u Rwanda n'ibintu nk'ibyo. Ariko rero nk'uko nabivuze, kuba leta ya Canada yingiyi yari yiboneye biduha kare yuko nyine bagiye kubisotinga.
Ariko se mu buzima bwawe bwa buri munsi, uko ugenda, aho ugenda wigengesera, ugenda utinya, wumva umutekano wawe utuzuye?
Oh my God. Ubu ngubu n'amazu nabagamo narabigurishije kugira ngo ba the trusting ahomba no mu Rwanda bajyaga bandika ahomba ahomba. So ibyo byose nabivuyemo. Ubu ngubu mba nagiye mu za kondo zifite nka 24-hour security, aho njya nijoro nta bantu basura, cyane cyane Abanyarwanda. Nowe mbese mbaho muri undi nk'umufungwa.
David Himbara, Umunyakanada ukomoka mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, santere ya Sake iri mu birometero hafi 20 mu burengerazuba bwa Goma, isigayemo abiyemeje gufasha ingabo za leta. Abandi bari bahatuye barahunze. Inkuru irambuye Jemishu kandi bakomera.
Tuvuye Goma tugana muri santere ya Sake kuri uyu wa kane, twahuye n'abaturage batangiye guhunga mu ijoro ryo kuwa gatatu, aho bari bakomeje guterwa ubwoba ko barwanyi ba M23 bashobora kwigarurira iyo santere. Ikindi kigaragara nuko kuva mu mujyi wa Goma kugera muri Sake unyuze muri parike y'Ibirunga hari huzuyemo ingabo nyinshi za FARDC, ubona ko ziteguye urugamba. Ku muhanda ugana Nzulo mbere yo kwinjira muri santere ya Sake, twabonye imbunda nini za FARDC zitera ibibombe bisakuza cyane zibyerekeza mu misozi ya Madimba na Turazanten, ahagiye ko kuba hari position za M23. Mu gace ka Mubambiro karimo birometero bibiri haracyagaragaramo abaturage biganjemo abari barahunze imirwano baturutse mu duce twa Shasha. Benshi muri bo bagaragaza ubwoba n'impungenge. Madamu Sifa Zawadi ni umugore w'imyaka 28 muri bo twavuganye.
Janaturutse ikaruba kugashanga nirukirishasha naho ngeze ino birakubise nikubise kwa mayaturu ya mbere biracanga mbona maisha kikwa magarana nendavuga basireka nje kupfira Isake abandi baracira nanjye niho ndapfira. Ariko turi gusaba abayobozi turebe kundu batuteteye nondambarisire dusubire iwacu dusubire mu byacu byo twavuyemo.
Twinjira muri Sake nyirizina nta moto n'imwe twabonye hagati muri iyi santere. Gusa ikigaragara ni abasore bishyize hamwe n'ingabo za Congo FARDC bavuga ko bagomba gutahiriza umugozi umwe mu kurwanya M23. Aba bambaye imyenda ya gisivile ariko nta mbunda cyangwa ibikoresho ibyo ari byo byose bya gisirikare bafite. Gusa bavuga ko uko byagenda kose bagomba kurinda santere ya Sake.
Ngewe ndiye ni Sake kandi ntabwo nzahava niyo byagenda bite. Intambara iri kuba, ariko iki gihugu ntabwo twese twagihunga cyasigarana bande none tugiye twese. Urubyiruko ahangaha twiyemeje kujya inyuma ya FARDC kandi tuzarwanira iki gihugu. Ntabwo twava ahangaha tuziyemeza dupfira iki gihugu rwose. Ibintu bimeze nabi nibyo, kandi M23 ruri kutwereka yuko ushaka gufata Sake. None twebwe nk'abasore twiyemeje kuguma ahangaha tuzarwana nabo kugeza intambara irangiye. Nibitunanira nabwo guverinema nayo izabiri kure.
Hagati aho ubuyobozi bw'ingabo za SADC bwatangaje ko abasirikare bayo babiri bahitanywe n'igisasu ku munsi wa gatatu, abandi batatu bagakomereka cyane. Aba basirikare biciwe mu birindiro byabo biri mu gace ka Mubambiro hafi ya Sake, ahahoze bavuze hari iby'ingabo za yase zasoje manda yazo. Twavuganye na bamwe mu batuye muri aka gace kubirebana n'urupfu rwabo. Uyu ni Emmanuel Ribera.
Intambara ni intambara kandi umutwe wa M23 ukaba uri hafi yaho ibirindiro by'ingabo za SADC biri. Urebye nkabambiro ukareba n'imisozi yo M23 irimo biroroshye cyane uburyo M23 yafata birabi bombe ikaba yabituma mu burindiro bya SADC. Tukaba tubona yuko ari mu bushotoranyi yaba ishatse.
Naho Etienne Kambale umwe mu bayobozi ba societe civile hani Goma avuga ko kuba umusirikare waje mu butumwa bw'amahoro yicwa nta gitangaje kirimo kuko ari ku rugamba.
Ingabo za SADC zifite inshingano yo kurinda abanyagihugu nk'uko biri mu masezerano bagiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuba rero hari umusirikare wabo umwe cyangwa babiri bapfuye abandi bagakomereka, ibyo twe tubona ko ari ibintu bisanzwe kuko baje ku Rwanda, ntabwo baje kuba mu kerarugendo nk'uko yase yari imeze, ahubwo nibakora ibishoboka byose kugira intambara ishyire kuko na FARDC nabo bapfa ari benshi cyane. Mu by'ukuri njye mbona bagakwiye gukora ibishoboka byose bagafasha Repubulika Demokarasi ya Kongo.
Uretse itangazo rya SADC ryasohowe nta bindi bisobanuro byatanzwe. Jimmy Shukurani bakomera Ijwi rya Amerika Isake muri teritwari ya Masisi.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi guhohotera abategarugori bifite ingaruka ku mutekano n'ubukungu mu miryango mu ntara ya Ruyigi. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Bakubwira ati wewe ibi byose we nta na kimwe ubyega ko nta na kimwe birabako.
Mukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa gahohoterwa ku mutima no ku mubiri.
Abona bakenyezi bo mu ntara ya Ruyigi bashikiriza ko hakira abakenyezi bagihohoterwa nabo bubakanye mu mitumba itandukanye y'iyo ntara. Aba bakenyezi Ijwi rya Amerika ryasanze ku mitumba ya Nyarunazi, Nunda, Mubavu n'indi yo mu makomini agize iyo ntara, batumenyesheje ko guhohotera umukenyezi mu buryo butandukanye bufatiye ku migenzo bicibonekeza mu kibano.
Hari ihohoterwa kutagira ijambo mu itungo ryo mu rugo cyangwa kutagira ububasha bwo kuja mu nzego zifata ingingo. Hariho n'ibijyanye no guharikwa na bijya byo kurenga ibigo. Umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa gahohoterwa ku mutima no ku mubiri.
Ibyo byose ngo bikaba biterwa n'akaboregwe hamwe n'abagabo bataratahura ko umugore nawe yogira uruhara mu itunganywa ry'urugo, abo bobo bise abagabo ba Nijyo. Uwo mugabo Minani Bosco wo muri komine Bweru aremeza ibi bishikirizwa n'aba bakenyezi bo mu Ruyigi ko hari abagihohoterwa
hamwe mu mitumba bitumana n'ababa basuntiyoga bashwana sanga bariko bata nk'imyimbu gasanga umwe akose ubundi handa ugasaba bata ibintu by'ubukene biri mu nzu.
No mu ntwaro baremeza ibyo bishikirizwa n'abo banyagihugu. Musitaneri wa komine Bweru Diane Niyibitanga nawe aremeza ko ibikorwa byo guhohotera umukenyezi bikiriho.
Amabi akunda gukorerwa abakenyezi ngaha muri ino komine arahari muri rusangi, ariko ibyo novuga yuko biba biri mu ngo zubatswe n'abantu bataratahurana babandi imico n'imigenzo y'Uburundi. Bumva yuko umenga ni ikintu twovuga kiba nk'intambamyi kugira ngo umugore ashobore kuba afise ijambo.
Yongera koko biva ku bagabo bataratahura ko naho umugabo ari umutwe w'urugo abwirizwa kuzuzwa n'umukenyezi, co kimwe n'abakenyezi bamwe bibaza ko umukenyezi ari uwo gukenyerera ko. Nuko bibandanya bishikirizwa n'aba banyagihugu tuwasanze mu mitumba y'amakomine agize intara ya Ruyigi. Ingeso yo guhohotera umukenyezi ifatiye ku migenzo irateza ingorane zitari nke mu kibano no mu iterambere ry'imiryango.
Nko mu gihe none yaraye aratoratuzwa umukenyezi harahaza kuguruza umubanyi urumva ko nawe nyina shikiriwe canke umwana yaburu twafungura numubanyi abashikiriwe kuko
kandi nabana bacha batangura kubura utwo bafungura ntagakaye baronka ntaki ucubona rero yuko umukenyeze ari karasubira inyuma
bagira ko bahanura abagabo bafise izongeso kwikebuka bahamagarira iyo miryango yibonekeza mwizo njyane kuja hamwe bakaja no mu mashira hamwe abajeje ntwaro nabo bakama hafi iyo miryango
cyane basaba abagabo kajeye cyane basaba musaye uko bakwirinda nk'ibintu bizinze kwihanganira niraba bakinya gusesagura ari keshi nsho bivako
kandi bakinjira mu mashira hamwe kuko umugabo yenjeye mu ishira hamwe n'umukenyeza akinjira mu ishira hamwe arahakura impanuro nyinshi
Habyarimana Dominique umuyobozi ajeje witerambere y'ingo imiryango n'ikibano mu ntara ya Ruyigi ahanura na cane cane ingo n'imiryango gwikibanza gikwikiyago
ikibazo mwashaka dushobora gusanga mu ntara yose ya Ruyigi gushika no munsi hariho abagabo bagifata abafasoni nka kimwe mu byo batunze ico rero n'ikintu gikenera cyane ko abantu bagira inyigisho
kubwa Diane ni ibitanga mu standeni wa commune Bweru iyo hagize abitura intwaro babumvisha ko guhohotera umukenyezi ari caha yabangombwa bakabashikiriza inyamiramabi zikabatunganiriza iyo bikiri hafi naho ngo barahanura abafitaniye amatati bagahabwa n'inyigisho gutyo bagatahuzwa ahanura abajejwe intwaro n'ikibano kuba hafi y'imiryango babona ko bitifashe neza
turahanura rero cyane cyane abajejwe intwaro mu hariya mu kibano muri za nyumba komi za gacimbiri no ku mitumba ko nyabu naboza baraba hafi abenegihugu bajejwe
mu kugerageza kugwanya uko guhohoterwa k'umukenyezi abakenyezi b'imboneza ku mitumba itandukanye y'iyo ntara ya Ruyigi bakaba bishize hamwe munani z'abakenyezi izo nazo zikaba zitanga inyigisho ku miryango no mu kugendera abatarajijuka kubera intumbero bihaye yo kutemerera umugabo yo hari kuwo bubakanye ngo babaharika baca baja mu camazi mu ntara ya Cankuzo
urakoze Thierry Vendayishimiye Afrika yepfo ntiyishimiye umugambi w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika wo gusubiramo umubano hagati y'ibihugu byombi intandaro yabyo n'intambara yo muri Gaza mugenzi wacu Fidel Nyungabo yabajije Zenunda Isenga umuhanga mu mushakashatsi mu bya politiki uri muri Afrika yepfo ingaruka umugambi wa Amerika ushobora kugera
kubwanje nibaza yuko mu gihe iyo ngingo yoja mu ngiro sukuvuga ko ari Afrika yepfo yonyene izotakaza ariko nibaza yuko na Amerika nayo ishobora gutakaza cyane ibyo ndabivuga mfatiye kukuntu mbona yuko imigenderanire iri hagati y'ibyo bihugu bibiri kuvuga Afrika yepfo na Amerika ni imigenderanire iri ku rwego rwo hejuru kuburyo mu gihe Amerika yofatira ibihano Afrika yepfo hari ibintu byinshi izotakaza nk'akarorero mfatiye kubijanye n'utuzu abantu baguriramo ibifungo kwa twita mu Gifaransa ama restora ari ngaha mu gihugu cha Afrika yepfo nkizo twita McDonald's nizo bita KFC zisa ni viganje cyane ngaha muri Afrika yepfo bose zamuka muri Amerika
uravye sijya mbere abashinga amateka bo muri Amerika bavyo bibazo nk'ivyo kwijanye na Afrika yepfo n'imigambi yayo babona ko iteye kubiri n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika kunyungu zayo mu makungu mu mwaka uheze bari basavye ko Afrika yepfo ifategwe ibihano aho bayagiriza ko ngo yoba yari yagurishije ibigwanisho ku Burusiya mu gihe Burusiya uriko ukora ibitero muri Ukraine ico gihe byaravuzwe ariko ntihigeze hafatwa ingingo nimwe mwibaza kuvyo mwariko muravuga ko hari inyungu zirengeye cyane ivyo Amerika na Afrika yepfo bitumvikana kubijanye na politiki
nkuko nareko ndabivuga Amerika umuntu abiravye novuga ko ariyo yunguka cyane ngaha gusumbya uko Afrika yepfo yunguka kuri Amerika kuko nkuko nari ndabishikirije hariho ibidandazwa byinshi byamuka muri Amerika usanga bidandazwa ngaha muri Afrika yepfo kuburyo Amerika ifashe ingingo gihuti yosanga muri kazoza kayo ihombye cyane nk'akarorero nk'inkoko zidandarizwa mu buzu bw'ubudandarizo nkuko nareko ndabivuga haba muri McDonald's cyangwa muri KFC usanga izo nkoko zose ziva muri America. Ego arashaka kurundi ruhande Afrika yepfo nayo irashora imivinyu muri America. Mugabo umuntu abiravye usanga America ariyo yunguka cyane. Nico gituma rero America nishobora kwihuta gufata ingingo kuko irazi neza yuko a long term ariyo irotakaza cyane gusumbya kwa Afrika yepfo yotakaza. Narirya ubona ko Afrika yepfo yakajije umurego mu kwinjira cyane cyangwa mu gushigikira cyane igashira hamwe BRICS gusumba uko yitaho America.
Leta ya Afrika yepfo ivuga ko naho hari uruhande ifata mu vya politike uruhande ruba rudashimisha inyungu za Amerika ku isi ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri igikomeye cyane na cyane cyane ko tuzi ko Amerika izubwa kabiri mu migenderanire y'ubudanaje na Afrika yepfo inyuma y'Ubushinwa. Muri make mubona ivyo muri ko muravuga ubandanirije ko ivyo bihugu bizoguma bivugana bizoguma bigifitanye iyo migenderanire naho hari uko kutumvikana mu bibazo bimwe bimwe vya politike mu makungu.
Uko biri kose nibaza yuko baciye mu nzira za diplomasi bazobandanya baguma bumvikana ku mpamvu z'uko ufatiye yuko Amerika urazi yuko kenshi imwe na rimwe irakunda gushyira imbere diplomasi na Afrika yepfo nayo nyene imwe na rimwe irakunda gushyira imbere diplomasi. Nibaza yuko izo ngingo zizoshobora kuza mu gihe inzira ya diplomasi yoba yananiwe, ariko jewe nibaza yuko diplomasi arizotsinda gusumbya gushyira mu ngingo kuko ibihugu byo se jotakaza uko biri kose ivyo bihugu bibiri kubijanye n'ubutunzi byokogwa ko cyane kuko Afrika yepfo biragaragara yuko ifise ivyo ishorera cyane muri America na America irafise ivyo ishorera cyane ngaha muri Afrika yepfo kuburyo ivyo bihugu bibiri bitumvikanye ubutunzi bwa America n'ubutunzi bwa Afrika yepfo bwokogwa ko cyane n'ijambo rimwe rero novuga yuko ubutunzi bw'isi byogaragara yuko hari
ufitegenda. Ndabashimiye cyane.
Ngamwe murakoze.
Ni hano dusoreje aya makuru. Mbashimiye kwa mwaduteza amatwi aho muri hose ku megabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ugaye umugeni ntabagaye umuryango. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.